ఇది నీల్గిరి అమెరికా. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Baha ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi bamwe mu bacururiza mu isoko rya Komine Rugombo baridoga ko batahawe ibibanza.
Acho yewe ndi umudandaza wa kera. Umudandaza wa kera maze imyaka 20 ndandariza mu isoko rya Komine Rugombo imwe ya kera. Hama ngiye cyo gutangira ibanza ndandika nk'abandi ariko sinishuwe. Mbajije narabuze.
Umunumwe mu basanzwe bacururiza mu isoko rya Komine Rugombo mu ntara Cibitoke mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo ibibazo abagore bahura nabyo mu nkambi ya Rucinga muri Uganda ni mukanya. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashikirije ko kuri uyu wa kabiri ari itangura kwiga ibirego byashikirijwe na Martin Fayulu ahakana insinzi ya Felix Tshisekedi. Ibyo byashikirijwe ejo kuwa mbere na Baudouin Mwehu ajejwe gutangaza amakuru muri iyo sentare. Fayulu yavuze ko ibyavuye mu matora byashikirijwe ku munsi wa kane kwabaye nko gutembagaza ubutegetsi bw'amatora. Avuga ko hoba hari amasezerano yo mu ibanga yoba yarabaye hagati ya Etienne Tshisekedi na Perezida Joseph Kabila ari ku butegetsi. Fayulu yatanze ikirego ku munsi wa gatanu, abacamanza 9 bagize iyo sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro bakaba bafise indwi imwe yo kwiga ibyashikirijwe imbere yo gufata ingingo. Umukuru w'igihugu mushasha bitekanijwe ko azorahira ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa mbere nk'uko byashikirijwe na Colonel Nanga arongoye Seni muri Congo. Sentare y'igihugu muri Texas naho na muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaregetse icyaha ku muhungu wahoze ari perezida wa Guinea hamwe n'umugore wiwe kuba barakoresheje umwana w'umukobwa bakuye mu gihugu cyabo cy'amavuko bakamukoresha nk'umuja aho yakoreshejwe ibikorwa mu nzu yabo adahembwa ikiringo cy'imyaka 16. Mohamed Ture hamwe na Denise Cross Ture bose hamwe bafise imyaka 57 y'amavuka baba mu micungararo y'igisagara cya Dallas. Umunsi wo gushikirizwa igihano bazocirirwa nturamenyekana. Bose uko ari babiri bashobora gufungwa imyaka irenga 20 no kuriha uwo mwigeme amahera yose yategerezwa guhembwa nk'uko byashikirijwe ku munsi wa kane. Ture na Cross Ture bagumye bacungerewe mu rugo rwabo kuvaho bafatiwe mu kwezi kwa kane. Umushingwamanza ababuranira amenyesha ko bazokunguruza urubanza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije ko atigeze akorera Uburusiya. Ni nyuma y'iminsi hari amakuru yashikirijwe aha muri Amerika n'ibimenyeshamakuru ko hoba hari ibyo yemereye Uburusiya hamwe na perezida wabwo Vladimir Putin. Ikinyamakuru cyandikira muri Amerika The New York Times cyatangaje mu mpera z'indwi irangiye ko ibiro by'inyamiramabi FBI byatanguje amatohoza yo kumenya nimba Trump yarakoreye Uburusiya abizi cyangwa ko yoba yaratezwe umutego akawugwamwo. Ni nyuma yo kukura mabanga wahoze arongoye FBI James Comey mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 igihe yararongoye amatohoza ku ruhara Uburusiya bwaba bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Ikindi kinyamakuru The Washington Post cyandikira hanyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyanditse mu minsi heze kivuga ko Trump yanyegeje inyandiko z'abamusobanurira ivyo yaganiriye na Perezida Putin ku nshuro zitanu zose babonanye mu myaka ibiri heze. Ayo matohoza uko ari abiri ari mu vyo umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller asanzwe ariko arakurikirana. Mula asanuriko arasozera amatohoza yiwe kandi bikaba byiteze ko yandika raporo y'ibyo yatohoje. Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko imodokari yari itezwemo bombe yasambukiye hafi y'ikigo gicungerewe cyane Kabul, hafi abantu bashika bane, abandi barenga 20 barakomereka. Umuvugizi w'umushiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Najib Danish yemeje ko ico gitero cabereye mu gice kirimo amashirahamwe y'abanyamahanga hamwe n'ayatanga imfashanyo. Yavuze ko mu bafuye harimo abana bashika 10, nta muhari uriyitirira ico gitero cabereye ahigeze kandi guterwa igitero nk'ico cemewe ariko ico gihe n'abatalibani. Sentare mu Bushinwa yaraciriye urubanza rwo gufa umugabo w'umunye Canada yagirizwa urudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Ibyo byatumye umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau yagiriza Ubushinwa gukoresha igihano cyo gufa ku mvo zitumvikana. Sentare yo mu gisagara cya Dailiana mu buraruko bushira ubuseruko bwa Bushinwa yasubiyemo urubanza yari yaraciriye Robert Leo de Schellenberg rwo kumufunga imyaka 15 ku byaha byo kudandaza ibiyayuramutwe. Iyo sentare ikaba yemeje ku munsi wa mbere ko igihano cya mbere cyari cyoroshye ica imucirira urwo gufa. Umushikiranganji wa mbere wa Canada Trudeau yashikirije ejo ku wa mbere ari i Ottawa ku iyo ngingo iteye amakenga leta yiwe hamwe n'ibihugu bicuditse.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho polisi y'igihugu yerekanye abo irega kuba mu mitwe y'abajura bakoresha amayeri mu kwiba abantu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana araduha inkuru irambuye.
Umugwi wa mbere werekanywe n'igisata kijejwe amatoza mu gipolisi cy'u Burundi wiba abantu ukoresheje ugwenge ugizwe n'abantu bane biba amafaranga y'abantu bemeza ko bafite inzabo kugira bazigurishe. Commissaire de police Emile Manisha ajejwe igisata cy'amatoza avuga ko abo bantu bafatanywe ivyo babesha ko ari inzabo kandi bemera ko bakora ubwo busuma. Abantu bane akaba aribo bamaze kwitura ico gisata ko uyo mugwe wabivye
ka umuntu yita umuzungu akavuga igifaransa akawundi yita umunyamurenge kazi umukenyezi akavuga yuko ivyo bintu bivuye hariya hakujya muri Kongo ko bakeneye gusa umuntu bamaze gusibla ko yoza kugira ngo aca bigura mugabo baba bafite equipe bakora mu mugwi kugira ngo bashore kuzuruma gutwara amahera abantu. Ibibazo rero babajijwe baremera neza yuko ivyo bintu babikoze kandi baravuga ko ayo mahera batwaye twobareka bakaja kwerondera bakayasubiza. Ufise abantu rero bamaze kwitwara umwe bamutwaye 5,000 vy'amadolari uwundi yaramaze kubaha 10,000,000 z'amarundi uwundi 2,000,000 n'igice uwundi 4,000,000 n'igice.
Uwundi mugwi wafashwe n'igipolisi ugizwe n'abantu babiri abona b'igipolisi cemeza ko bakorana n'umuntu afungiwe mwibohero rikuru ry'igitega azi ku izina rya Dive bakundukize bagakorera ku rubuga rwa Facebook mu kwiyita ko ari bamwe mu ndongozi zikomeye mu gihugu bagasaba amafaranga abo bavugana baba bifuza kuronka akazi.
Akababwira ati rungika aya mahera baguha akazi agaca arungika amahera kuri eco cash bagaca bayashyira umuntu apfunzwe. Murabona ko narinda babwiye umukuru w'igisata cha Aubert ko ariwe biyitiriye. Tumaze kubona abandi bubahuka bakiyitirira izina rya nyenicubahiro umukuru w'igihugu aciye kuri ibyo bya Facebook, abandi nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abandi umukuru w'inama nshingamateka, abandi umukuru w'inama nkenguzamateka, abandi umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, abandi bariyitirira icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, abandi bariyitirira umushikiranganji w'ubutungane abo bose baramaze gufatwa. Hariho n'abiyitiriye kenshi cyane uyu atwara ikigo cya Croix Rouge.
Icyo gipolisi cyemeza ko ubusuma hakoreshejwe ugwenge bwimonogoje muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi gisaba abanyagihugu gusaba uwo wese abatelefonye abasaba amafaranga kubanza kubonana imbere y'uko ibindi bibandanya kugira ntihagire ubusubira kwibwa henzwe.
Biraboneka yuko hamwe abantu bataravye neza bazokwibwa nibasuye guhendwa nabantu babandikiye kuri Facebook canke kuri WhatsApp abantu benshi mwisi ibi bintu nivyo biharawe gukora ibyaha gukora ibibi umuntu aje yita izina naho ubuze iryo zina aragutelefonye uramubwira uti banza urindire tubonane ntuce wemera wagusavya mahera abandi nabo bakaza kuvuga yuko bazanye inzahabu bagomba kugurisha ubafasha kugira ngo zironke kuri make inzahabu zirafise aho zica amakontwa ariho ntiyagira abantu bose baguhendwa
kiretse iyo migwi ibiri ubundi yerekanywe n'igipolisi n'umugabo azi ku izina rya Focus twagira Yesu yakora ubusuma akoresheje umwuga wo kunguruza abantu ku ipikipiki uyo twagira Yesu yiyemerera icyaha yafatanywe n'igipolisi amasakoshi y'abakenyezi 13 ayo nayo akaba yayabiba mu kubegera akayabashikura agaca yongereza umuvuduko w'ipikipiki abibwe bakabura irengero ryiwe mu gipolisi basaba abantu bose boba baribwe muri ubwo buryo ko boza kwitura ico gipolisi kugira barabe ko ibyabo bo bisubizwa bitari uko naho batunganirizwe yisunzwe amategeko I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Our Voices Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'ubuseruko. Nije Oriane Tangishaka mumenyereye mu makuru y'ikirundi n'ikinyarwanda. Mu kiganiro Our Voices tuyaga kubibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no kuyandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumva ururimi rw'icyongereza turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook cyangwa kuri YouTube fyonda like na subscribe mwongere mugisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose Our Voices
Bamwe mu bacuruzi ba mu isoko ryo ku murwa mukuru wa Komine Rugombo mu ntara cy'Ibitoke baridoga ko batahawe ibibanza byo gucururizamo ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
Nakamara madaho umuntu bahaye kiyoseke ari he bihumbi ijana ariko ubidagara karo gatoyi metere 180 warahe na
Iyo nimwe mu myidogo y'abataronzi ibanza byo kudandarizamwo muri iyo soko yo kumugwa mukuru w'intara cy'Ibitoke ni nyuma yaho isubiriwemwo uno mugabo atashinye kwivuga izina Ijwi rya Amerika ryamusanganye amasezerano ya komine amwegurira ikibanza cyo kudandarizamwo agatangazwa n'ingene atakironkejwe
Jewe naratangajwe cyane n'ukuntu isoko yatanzwe uyo tutazi batwimuye gakutse umfasha mugabo mu gutanga ibibanza baje babitanga uko bishakiye ntibatugishije inama izo nama bazigiriye mu kinyegero ntajewe ndumudandaza wa kera umudandaza wa kera maze imyaka 20 ndandariza mu isoko ya komini Rugombo imwe ya kera hama mu gihe cyo gutanga ibibanza ndandika nk'abandi ariko sinishuwe mbajije narabuze gushika n'uno munsi isoko irinjiwe uno munsi ariko jewe nta kibanza naronse
iruhande y'abari basanganywe ibibanza muri iyo soko imbere y'uko isanurwa ariko batabironkejwe harabandi bifuje kubironswa bushasha abo bakavuga ko bakora urudandazwa rutoyi abo bita abadetaya mu gifaransa uno mukenyezi n'umwe mu bavuga ko badashobora kuronka amafaranga asabwa kugira baronswe aho badandariza
twebwe ibibanza barabitweretse by'ibitunguru ariko kaba hariho abantu bato bato nabashoboye kurangura imirima abo rero bashoboye kurangura imirima bararisha amafaranga 55 ariko cyangwa abantu bato bato cyuko turatakamba kuko ayo mafaranga 50 ushoboye kuba ugenda n'agatahe kadakuye nayo 50 twabonye ko amafaranga by'ukuri bo dukirinwa n'ingufu kugira ngo natwe tudanaze mu bandi barabe ukuntu bo dupunguza tubeje 50 kuko bayarishe nabantu b'imitayi komakomeye barangura imirima
Vidaste niyo kwizera arongoye ishyirahamwe ry'abadandaza bo muri iyo soko ya Rugombo avuga ko abadandaza baronse ibibanza ku rugero rushimishije nta byinshi yashimye kubwira Ijwi rya Amerika ariko afise uko yita abariko baridoga
abadandaza nka bose urugero katsobese kwijana baronse abataronse nabo ni bamwe baza ari nk'abashasha baje gusaba kandi batara badandaza
abataronse ibibanza kandi bavuga ko bari babisanganywe bavuga ko bagiye kwitura inzego kugira zibatunganirize uyu numwe muri bo
yewe ngomba nitura ubutungane nitura inzego ngoma manze mpanuze misanteri ndamwereke na amasezerano ya komini ko yayirengagije hama numbica ngira hama atacha mariye nditura ubutungane kuko sentare ziruguruye
musanteri wa komini Rugombo wewe yakira neza ingene igikorwa cyo kuri no wa mbere cyagenze mufaso ni Beatrice Kaderi avuga ko abakunzi badaherera mu bindi akaremesha abataronse ku murwi ujejwe isoko uriko urarondera inyisho kuri cyo kibazo akabasaba kwihangana
byakiriye neza cyane kuko turiko turatunganiriza bene gihugu kandi nabo ndabona yuko byabajyoheye byabanezereye kuko turiko turagerageza turaba ukuntu twobapanga dukurikije ibibanza n'ibidandazwa nukuvuga tukagira ukuntu ibidandazwa ibinaka bijya uruhande rumwe ibindi binaka bikaje uruhande rumwe kugira ngo abakiriya nibabirondera abaje gusoma bamenye aho babishakira abadandaza ni benshi igituma ari benshi rero si ukuvuga ngo niko badandaza mu isoko rishasha hariho abandi baca barondera ibibanza bushasha nyine abashaka ibibanza hano ni benshi kandi ntidushobora kuronka ibibakwira namwe nibyo mwibonera ko tudashobora kuronka ahabakwira bose tubanza gutunganiriza abari basanzwe badandaza
isoko ya Rugombo iri ku birometero bitarenga 10 n'urubibe rw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere yuko imigenderanire itose karagati Burundi n'u Rwanda abanyarwanda bayirema ku bwinshi cyo kimwe n'abakongomani muri no minsi iremwa n'abakongomani gusa bahakura ibidandazwa byinshi bigizwe hanini n'ibifungurwa ekana mustandiri wa komine Rugombo yabwijwe ijya Amerika ku isoko ariyo injiza amafaranga menshi mu kigega cya komine ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke iri mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411216699. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254255394. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibibazo byo mu buhungiro ntibivangura, ariko hari abo bigiraho ingaruka kurusha abandi, cyane cyane abagore n'abana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, yasuye abategarugori b'abarundikazi mu nkambi y'impunzi ya Rucinga, aganira nabo ku bibazo bahura nabyo.
Tukakwizera Miburo.
Kandi wowe?
Nitwa Jennifer, ni Umurundi.
Jennifer, nakwizera mu mazi igihe kingana gutanu mu nkambi ya Rucinga.
Manzeho imyaka 2 n'igice.
Kandi wowe?
Imyaka 6, ndi Umurundi.
Hano mu nkambi mubayeho gute?
Kiri kubwanje nk'uko mbayeho ngaha mu ikambi ndahabaye, ariko ntabwo ndahabaye neza, bivanye n'ukuntu abantu bitwa ubu nibo bariko baratureberera, baraduhohotera cyane, baraduhohotera nk'impunzi. Ushobora kugira ikibazo cy'impamvu runaka ukajya kuri ofisi, wagera muri RC bakakubwira ngo ugende muri Kafomi, wagera muri Kafomi bakakubwira ngo uje muri OPM, wagera muri OPM bakakwirukana. Kenshi bakunze kutubwira ngo impunzi ngo twaramaze gusara bivanye n'ibyo twabonye, ngo ubu nta bwenge bwikwiye tugifise. Aho rero bica bituma twihebura, tugasanga ntaho twavuye nta naho twagiye. Akarorero nkanje mfite umwana w'imfubyi, nta muntu ufite amureberera. Iyo ngeze hariya anya muri Kafomi ngo ndebe icyo bofasha ku mwana wanjye, barambwira ko batofasha. Ikirenze kuri ibyo, twebwe nk'abadamu hari igihe ano masabune baduha y'amezi 3, hari igihe dushobora kumara nk'amezi 7 ata masabune turaronka, cyanke baza kuduha amasabune kubera kenshi bakunze kuduha amasabune y'amezi 6 bakayaduhera umunsi umwe, ugasanga amasabune y'amezi 6 bariko baraduha amasabune 3. Ivyo navyo bidutera kwibaza, ugasanga zino kotegisi dukoresha nazo ziriko zirabura, ugasanga baduhaye amasiripe n'amasabune vyonyene ikotegisi zabuze.
Ubu ndabona ufite umwana arimo kurira, umuhiki atunzwe n'iki?
Nje nkanje fata ibikopi 9 by'isoya. Iyo fashe ibikopi 9 by'isoya rero ndabigindwa zibiri. Iyo birangiye umwana aca bahuko nyene agivyo ndiye kubera. Nta handi hantu nokura ico ubuyi bwo kumuha. Nta mafaranga afise ngo noja kugura amata. Nta kintu nakimwe. Iyo rero ivyo yubone yampaye biheze ubwo nyene aca yicara kihangana.
Kini fusti miyaki nga?
Miyaka chumunu munani.
Chumunu munani, abunu chiri muto chane. Wafuza kumazi miyaki tandatu. Miyaki tandatu mungambi liru ui mariki. Mazuku ikoreliki. Yalichu wakozo wajio mshuri biya ujenza kute.
Tuwe nga tuwe kunu tuwaje. Tuwaje tuchiraba na matoya. Tujezi mungambi. Tuwana nijiza. Kaja badu tuwaje. Tina badu heleza pati joni. Tukategusire utano. Tukashiramu. Tukaneze. Ruwa tukishima. Tukajana kushuri. Tukiga. Nganje nagarukiye mu wa gatanu hanyuma rero mvuyemo ngera mu rugo nkomeza gufatanya na mama na papa tukajya duhinga tutuma bare baduhaye tugasarura ibigori twafata nabyo rero tatatu tugashiraho unyine turagenda mu nkore tugasanga umunyankore tukamubwira akaduha umurimo nge na mama na murumuna wanjye akaduhereza umurimo tugakora mu rutoki sasa bazagera akaduhereza umuntu agatoshi tugatatu gahata tukari murimo waburu umunsi ejo tukirwaho ngaho muciye mu gitondo tukajya handi naho tugashakisha gutyo tukabaho gutyo nyine tugategeza igihe bazafatira nanye nkategeza igihe bazambarurira usinzi kiriho muri office nge nifuzaga kwiga kuko na papa yashakaga yuko niga hanyuma rero mbona yuko byanze ndabireka ariko nashakaga kwiga ndeba yuko nanjye naba umuganga nanjye nge mvura ababyeyi banjye ndetse n'abandi bagenzi banjye ariko biranga abandi
ibibazo by'uburezi ubuvuzi buke n'inzara bigira ingaruka zikomeye cyane ku mpunzi z'abana n'abategarugori mu makambi hose ariko leta hamwe n'imiryango ishinzwe gutabara impunzi ikavuga ko batanga imfashanyo ingana n'ibyo baba bafite ku buryo batakemura ibibazo byose by'impunzi. Nyamara ariko mu makambi y'impunzi amwe namwe hari imishinga yagishyirirwaho impunzi zitandukanye kugira ngo zishobore gukora ibindi bintu byabafasha nk'ubuhinzi, ubworozi n'ubucuruzi byavamo umusaruro kwifashisha gukemura bimwe muri ibyo bibazo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amavuta abagore basiga mu misatsi yinjiza amafaranga angana na 10% by'ubukungu bwa Afrika ku mwaka. Ariko abagore bahinga ibihingwa bivamo ayo mavuta nk'amavoka nta nyungu babikuramo. Murundi kazi Christella Kwizera wigira impamya bumenyi kirenga muri kaminuza ya Rennes mu Faransa yabikoze ubushakashatsi. Arahamagarira abagore b'abahinzi kazi kujya mu makoperative. Abagura amavuta yo mu misatsi nabo arabasaba gukoresha akorerwa muri Afrika kurusha ava mu Burayi na Amerika. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yaduteguriye iyi nkuru.
Amatoza yakozwe n'ibigo bitandukanye bikorera mu gisata cy'ibijanye n'imideri hamwe n'ubushakashatsi ku vyerekeye imishatsi yerekana ko n'imiburiburi amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi y'abakenyezi hamwe no kuyishariza hangana n'ibice 10% by'ubutunzi umugabane wa Afrika winjiza ku mwaka. Umurundi kazi Christella Kwizera yiga muri doktora muri kaminuza ya Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa mu gisata cy'imibereho y'abantu ariko abigira ku ivyigwa yahereye mu Faransa abandaniriza muri Kenya ahejeje kwerekana ivyo yakuye mu matohoza yiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika atangura tubwira icyamuteye kwiyumvira ico cigwa.
Icyatumye niyumvira gukora kuri ico cigwa biva muri histoire ya famille yanje kuri nyokuru avyara mama ndavyo ivyo mama nyene yambariye nabo bavukana yari umunyokuri akunda kwikorera amavuta yiwe habikambiri va mu mamesa canka kikorera ajya amavuta bashiga mu mutwe bitangukana hama n'ukuntu twakuze mama tukiri bato ntihatugura amavuta basiga abandi bahano bato yadukorera ikambi yaregishije gukora nyene na nyokuru ibindi navyo biva kubera ndumunagize ingorane z'umubiri kuva kera hama cansanga gukoresha ibyo bitari produit naturel bivuye mu mavuta bajye nyene abarimi bakora amavuta y'amavoka amavuta y'ibijya bitanguka hite cyane amavuta bita olive nije byanyorohera ku mubiri nkama cyangwa kwibaza uko kuntu abantu benshi bariko baravyibukira duhere no niburaye ku bazungu byinshi kabeva muri Afrika nce ntangura kwiyumvira akamaro bizanira abarimyi bacu
ako kamaro mwigeme kwizera sanga kataboneka
kugira umuntu abitahure ni kubanza kuraba ikibanza c'umugore mu kibano ciwacu muri Afrika gusanga ho kurima ni gikorwa umugore aza gukora kujya arera abana rero iyo ari karabikora ntibamufata nk'umukozi akeneye guhembwa cyangwa umukozi yogira ico yunganira uravyo bumenyi bwo gukora amavuta kuko kenshi bizanwa n'abazungu ho ngawe wacu muri Afrika bizanwa n'abazungu nka wiya vya maproje ngo kugira ngo tugire proje y'abagore bazokora amafuta ja ava mu mavuka mwa ntitumenya neza ko bafata nk'abakozi canke ari abantu baje gufasha ikibazo rero cyo kiza ni gutufasha umuntu afite ikintu keneye cyane Jeff Rambona uko ibintu bimeze ntacho bahungukira
kugira ngo bunguke wa murundi kazi mu byigwa byiwe arafite impanuro atanga
ni gutangura kwigisha abagura abase yo mahera ukabereka ko uretse packaging ihinduka kenshi ama produits akoreye iwacu aba arusha ayavuye hanze kutikwereke kwere yuguze ikintu gikoreye iwacu ucubona yo mahera yawe hagiye nawo murimye atoronka rapidement abadandaza yo mavuta bazoshobora gutanga ubuzi cyo nca mbere cyakabiri nibaze ko batagura kenshi no kutamenya nakujya kunutujizemo ko ikiva hanze cyama kirusha ikintu ciwacu je nihereye ko ikintu gikori wanje ni ibintu bitarimo ama produits chimiques kuko simbona kamaro ko gusaneza ku mubiri uri kuri yahura mu bijanye n'amagara yawe asanzwe nka kujya bidefiza kera ubu ariko barabiheba kuko turazi yuko so mushatsi ucika gusa ngo barashobora no gutera izindi ngorane zijanye n'abijya bitango perturbateur endocrinien usanga bitera ingorane mu bijanye no gushaka kuvyara canke bigagutera izindi ngorane zijanye n'ama cancer naho ayo ma etude ku mibiri n'imishatsi yabirabure ataratera imbere turavyi ivyo werekana ku ibiri abazungu turabona ingaruka mbi ko nabo nyene batudandaza ko ivyo hanze baza gucukura ubutaka bw'iwacu
amavuta n'ibindi bintu bikoreshwa mu gusukura no gushariza imishatsi y'abakenyezi n'abigeme cyane cyane bizwi ko byimburwa mu bihugu bya Afrika y'uburengero Christera Kwizera avuga ko agomba kubandaniza ivyigwa vyiwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko harimo Burundi n'u Rwanda kuko yasanze biterwa nk'amavuka ahimbuka rwose harimo ivamo amavuta meza cyane akoreshwa kandi afite akamaro ku mibiri y'abantu n'ubwo ako karere katavugwa cyane muri ico gisata ibihugu nka Kenya n'u Rwanda biramaze gutangura guhingura amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi ku rwego mpuzamakungu Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Shuti mwari muduteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mwizina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Nshimiye abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Alois Bigirimana naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye ibi biganiro mbifurije umunsi mwiza
bakunzi ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.